kumva ni radio ijwi rya Amerika. Amerika rero bandanye kubashyikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese mbiteze amatwi kuri uno mugoroba w'umunsi wa kane muri studio gatanu i Washington DC. Muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamilindi. Ndabashoje mwiriwe. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru. Mu Rwanda abanyamakuru munani ba radio isoko y'ubugingo bararegwa umukoresha wabo itorero ADPR kubahagarika ku kazi binyuranyije n'amategeko.
Kwezi nkumva 25 umunyamakuru wese yagomba kujya ahabwa buri kwezi. Mu gihe tumaze dukorera mu gihe kirenga umwaka, ayo mafaranga twahawe inshuro ebyiri gusa. Ubwo ayo mafaranga tugomba kuyahabwa.
Uyu ni umwe muri aba banyamakuru ba radio isoko y'ubugingo.
Mu Burundi inama nkenguzamateka igiye kuraba ko amashyirahamwe mvamakungu akora yubahirije amategeko ajyanye no kwisunga ubwoko n'ibitsina.
Nao mu mahanga abakuru b'ibihugu benshi baherekeje umurambo wa Kofi Annan muri Ghana.
Muri Afrika kandi abaririmbyi b'umuziki wa rap muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batanguye kuja muri politike y'igihugu.
Mugumere ku radio yanyu aya makuru hamwe nyine nandi yose twabateguriye atabacika ikaze.
Kuravugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abaririmbyi b'umuziki wa rap batanguye kuja muri politiki y'igihugu. Umuririmbyi wa rap azwi cyane muri icyo gihugu afise icyizere cyo guhindura ibintu mu gihugu witwa Lexis Legal, ariko ariyamamariza ikibanza mu nama nshingamateka. Naho badafise imvugo canke inyambaro z'abanyepolitike, ku munsi wa gatandatu abarapere bo muri icyo gihugu bahuriye mu gisagara cya Kinshasa nkuko babikora buri kwezi, baganira ku kuntu bogira icyo bahinduye muri icyo gihugu. Muri iryo huriro umwe muri bo yafashe ijambo atangaza ko yiteguriye kwiyamamaza mu matora ya karere. Uwo rero ni nkuko twabivuze Lexis Legal, umwe mu barapere bo muri icyo gihugu, niwe ayoboye akagwi k'abafise icyo cyiyumviro cyo kuzana impinduka. Ahamagarira bagenzi biwe kwitaho ibibazo vya politike muri Kongo kugira babitorere umuti. Yafashe ijambo uwo munsi wa gatandatu aririmba havuga ati ntimutinye kwiyamamaza. Ati nimwabona inzego zo hejuru ari intambwe nini. Ati hera kuri buri muryango mudodora mwongera musaba gushigikirwa ku rwego rw'uturere. Lexis Legal abwira abasanzwe bamwumviriza ko kuva imyaka 20 heze yuko atari igikorwa gishasha giye gutangura, ariko avuga ko yamye ari umunyepolitike uhereye ku majambo akoresha mu muziki yiwe.
Muri Ghana umurambo wa Kofi Annan washinguranywe uyu munsi icyubahiro cy'umukuru w'igihugu kirimo ibyubahiro bya gisirikari mwirimbiri kuri rya Accra umurwa mukuru w'igihugu. Isanduku y'umurambo we yariho ibendera ry'igihugu. Abakuru b'ibihugu batandukanye bari bahari. Yego, birumvikana umukuru w'igihugu cya Ghana ubwe Nana Akufo-Addo na bagenzi be batatu bamubanjirije ku butegetsi, Jerry Rawlings, John Kufur na John Mahama, bose bari bambaye imikara. Abanyamahanga bari bahari twavuga nka Perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara, wa Liberia George Weah, wa Ethiopia Mulatu Teshome, wa Namibia Hage Geingob n'uwa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Hari kandi umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres, Perezida w'Inama Nyobozi ya Afurika Yunze Ubumwe Moussa Faki Mahamat, igikomangoma cya Norvege n'intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada n'ibindi bihugu bya Afurika n'iyindi migabane y'isi. Abaturage barenga 600,000 nabo baherekeje umurambo wa nyakwigendera Kofi Annan. Kofi Annan witabye Imana ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa munani gushize, afite imyaka 80 y'amavuko. Imihango yo gushyingura umurambo we irasoza iminsi 3 y'icyunamo muri Ghana.
Makuru ravugwa hirya no hino ku isi kandi gihuhusi cyataziriwe Florence kimaze iminsi cyitezwe gushika ku butaka bw'amareta yo mu bumanuko bwa Amerika murantunga cyatanguye kwibonekeza muri leta ya Caroline yo mu buraruko uno munsi. Icyo gihuhusi kizananye n'imvura nyinshi ishobora konona ibitari bike mu turere dutandukanye tw'iyo leta. na hicho gihuhusi cyagabanutse inguvu kikashigwa ku rugero rwa kabiri kumuyaga w'ubunyaruke bw'ibirometero 165 ku isaha. Abajejwe bihe bagabisha ko imvura kije kizananye bishobora gutuma haba imvura yisegenya izotuma haba imyuzurire mu nzuzi imisi itari mike. I Washington ku biro vya leta vya Amerika bijejwe ibikorwa vyihuta vyo mu bihe bidasanzwe, babwiye abamenyeshamakuru ko basaba abantu bose kutaca bibagira inguvu ico gihuhusi gifise, naho vyatangajwe ko umuvuduko wacu wagabanutse. Abanyagihugu bo muri leta ya Carolina no mu buraruko aho icyo gihuhusi kiriko gitera kigana biriwe mu bikorwa vyo gukingira inzu zabo hamwe no gufata inzira bahunga ko karere. Abashejwe gukurikiranira ibihe bavuga ko ni icyo gihuhusi kirengana iyo ntara kiza gusiga imvura iza kuduza inkombe z'ikiyaga Atlantique amasantimetero ari hagati ya 50 na 70 hagati mu ntara, naho imvura ikaba y'amasantimetero 30.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ibindi bihano Korea ya Ruguru. Ibihano bishya bireba ibigo bibiri by'ikoranabuhanga bya leta ya Pyongyang bikorera mu Bushinwa no mu Burusiya. Amerika ibirega kohereza amafaranga y'amadovize muri Korea ya Ruguru ku buryo bw'amagendu. Nk'uko itangazo rya Minisitiri w'Imari wa Amerika Steve Mnuchin ribisobanura, ibyo bigo ni China Silver Star kiri mu Bushinwa n'umuyobozi wacyo mukuru w'umukorea ruguru Zhong Song Hua, nawe rero ibihano biramureba. N'ishami ry'icyo kigo Volasis Silver Star kiri mu Burusiya. Minisitiri Mnuchin mu itangazo rye ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakomeza gukaza no kubahiriza ibihano biri byafatiwe Korea Ruguru kugera igihe iki gihugu kizaba cyarangije gusenya intwaro zacyo za kirimbuzi zose ku buryo budasubirwaho. Muri iki gihe ibiganiro byarahagaze hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea ya Ruguru kubirebana na gahunda yo gusenya ziriya ntwaro, nk'uko Perezida Trump wa Amerika n'umuyobozi w'ikirenga wa Korea Ruguru Kim Jong-un bari babyemeranijweho mu nama yabo y'akataraboneka yabereye i Singapore mu kwezi kwa gatandatu gushize. Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, maze rero nimuge no ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio yacu, naho mukurikire amakuru uko turimo tuyabagezaho. Amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu Rwanda, aho abanyamakuru 8 ba radio Isoko y'Ubugingo y'itorero ry'Abapentekosti ADPR bavuga ko ubuyobozi bwabo bwabahagaritse ku kazi mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ubuyobozi bw'iyi radio bwo buvuga ko amasezerano y'ubukorerabushake bari bafite yabagengaga yarangiye. Ni inkuru tubaza Eric Bagirubusa.
Amasezerano yagengaga aba banyamakuru Ijwi rya Amerika ifiteho kopi afite umutwe ugira uti gukorera ubushake kuri Life Radio. Usomye amasezerano hari ahanditse icyagamije, maze ugasanga impamvu yamwe twafasheho kopi igira iti gukora ikiganiro na animation kuri Life Radio hadategerejwe igihembo cyari cyo cyose, haba ku masaha, ku munsi, ku cyumweru, ku kwezi cyangwa ku mwaka. Na amasezerano y'amezi atandatu ashobora kuvugururwa saba byinshi umukorera bushake kuruta umukoresha. Abavuga ko basezerewe mu buryo bunyuranije n'amategeko babwiye Ijwi rya Amerika ko bari bamaze umwaka kurenga bakorera iyi radio, basabye ko tubarindira umutekano birinda izindi ngaruka byabagiraho mu itorero, maze mbabaza impamvu nabo bemeye gukora icyo gihe cyose badahembwa nk'uko babivuga.
Umuntu ntagapfa gutera undi icyizere, kandi ntutse tuzi ko ari itorero abantu bubaha Imana, twumvaga atari bubagera ku rwego rw'uko ashaka gukoresha umuntu ntibazamuhinde. Ni nayo mpamvu twagumye kwihangana tuvuga tuti ibyo ari byo byose uko tubona twatangiranye na radiyo, uko twabonaga igenda ikurikura twumvaga ko uko ubushobozi buzaboneka ariko bazagenda badufasha. Ikivuyemo rero ni uko nyine aho byari bigeze kandi twita ko ari heza ariho noneho duhagarikiwe.
Twabaga mu buzima bugoye cyane ko iyo twaganiraga nabo bakwerekaga ko imbere ari heza.
Abatemereye gukomezanya n'amasezerano yo gukorera ubushake kuri Life Radio baravuga ko Hanze y'amasezerano yanditse hanabayeho andi masezerano atanditse hagati yabo n'ubuyobozi bwa radio ko bagombaga kujya bahabwa amafaranga 25,000 ya buri kwezi kuri burumwe. Na amafaranga yafatwa nk'agahimbaza musiki kandi ngo yobayabonye inshuro ebyiri gusa mu mwaka n'amezi abiri bari bamaze. Bakavuga ko nibananirwa kumvikana n'abahagarariye itorero ADPR bizaba ngombwa ko biyambaza inkiko.
Turifuza yuko ubuyobozi bw'itorero bwari mu byo kuri impamvu bahisemo ko twe tudakomeza, hanyuma bakatumenyera n'ibyo twagombaga tutahawe.
Natwe tugomba guharanira ko uburenganzira bwacu bwubahirizwa. Hari amafaranga bari batwemereye ya buri kwezi 25,000. Umunyamakuru wese yagomba kujya ahabwa buri kwezi. Mu gihe tumaze dukorera mu gihe kirenga umwaka, ayo mafaranga twahawe inshuro ebyiri gusa. Ubwo ayo mafaranga tugomba kuyahabwa. Ariko nanone bakagombye kuba bibuka ko hari n'ibindi bintu twakoze twagiye dukora ibiganiro. Kandi ibyo biganiro ntabwo byishyuriwe, nta n'icyo badufashe kugira ngo bishobore gutambuka.
Mu kiganiro Ijwi rya Amerika yagiranye na Bwana Justin Hakizimana, umuyobozi wa Life Radio, yavuze ko nta muntu n'umwe birukanye cyangwa ngo bamuhagarike. Twamubajije impamvu bakoresheje abantu mu gihe gisaga umwaka batabahemba, maze avuga ko
abantu twakoresha cyangwa abantu dukoresha ni abakristo b'itorero basabye gukorera ubushake, bafite ubundi buzima bazaga kabiri mu cyumweru amasaha make cyane, atari ukuvuga ngo ni abakozi bahoragaho baza buri munsi bagomba no bakorera umushahara, kuko hari bakeya dufite bahembwa, hanyuma abo ni abakorera bushake.
Ariko bafite stati y'ubunyamakuru?
Bafite iyo stati ariko biyemeje gukorera ubushake, basinye na kontra yo gukorera ubushake.
Ikindi cyumvikana muri ibi byabaye na ADPR idahakana ni ikibazo cy'amikoro kuri iyi radiyo, kandi cyabaye nk'icyita rusange ku bitangazamakuru byo mu Rwanda. Kukivuga ko aba banyamakuru hari ibyo Life Ready bagomba nk'amafaranga 300,000 kuri burumwe, Bwana Hakizimana akavuga ko byavuzwe ataratangira kuyobora radio kandi ko ntaho byanditswe mu masezerano yabagengaga.
Ayo ngayo 25,000 nari muri kontra, ni ibintu nasanze ariko bitari amasezerano. Abo ni ukuvuga ngo ayo mafaranga abonetse bayabonye. Ibyo byose ni ibintu byavuzwe mbere y'uko majya ariko kontra. Nasanze ibigendanye na kontra byo byose byubahirijwe, nta kibazo gihari rwose.
Abonetse bayabona, ubwo ni ukuvuga iki?
Bisobanura ngo mu gihe yabonetse nibwo bagombaga kuyabona.
Kuko aba banyamakuru bajyana iyi radiyo mu nkiko, umuyobozi wayo yagize ati:
ngize mu nkiko, urumva bagiye mu nkiko ni uburenganzira bwabuja, ni uburenganzira bw'umuntu, ntabwo wamubuza. Ubwo bafite uko bazagenda bakawenga izo nkiko bakazigana, bafite n'uko bazabisobanura, ngo natwe tuzagira uko tuzabisobanura.
Ku banyamakuru batakiri kuri radiyo isoko y'ubugingo ya ADPR bagashimangira ko muri rusange bikomeje bityo nta terambere.
Ubundi umunyamakuru aba agomba guteza imbere igitangazamakuru, n'itangazamakuru rigatera imbere muri urwo rwego, ariko n'umunyamakuru nawe agomba gutera imbere. Ubwo rero kuvuga ngo hatera imbere uruhande rundi rugasigara, nta terambere ryaba ririmo.
Ibi byo gukorera ubushake bivugwa muri Life Radio y'itorero ADPR bishobora gutanga ishusho rusange y'uburyo imibereho ya bamwe mu bari mu mwuga w'itangazamakuru mu Rwanda ihagaze. Ubu kubona umukoresha amarana n'abakozi b'amezi ntacyari ababwira kandi abasaba kuzuza inshingano nk'abakozi si igitangaza. Hari na bamwe mu banyamakuru barambirwa bakagenda badasezeye abakoresha. Ku rundi ruhande, mu maraporo ya buri mwaka asohorwa n'ubutegetsi, itangazamakuru ritera imbere umunsi ku wundi, kuko umubare w'ibitangazamakuru bikoresha amajwi n'amashusho byiyongera, ibyandika n'ibindi nicyo kimwe. Kandi ubwo rimwe na rimwe abakora ayo maraporo ni nabo batumira ibitangazamakuru mu kubafasha kumenyekanisha bimwe mu bikorwa byabo, bakongeraho batuma umunyamakuru wanyu atabashije kuhagera tuzamufasha ahagere. Icyo ni kimwe mu bigaragaza ko icyamikoro make kw'itangazamakuru bakizi. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini yarabandanya. Tuje mu Burundi kuri uno wa kane, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka akaba n'umuvugizi w'ubwo rwego, Anise Niyongabo, yamenyesheje ko umugwi w'abakenguzamateka ugiye kugendera amashirahamwe mvamakungu akorera mu Burundi mu kuraba ko yubahiriza amategeko ajanye no kwisunga ubwoko n'ibitsina. Yabishikirije mu kiganiro n'abamenyesha makuru i Bujumbura, mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka yagikurikiranye.
Ayo mashirahamwe yigenga yo hanze organisation non gouvernementale agengwa n'itegeko rishasha rimaze umwaka n'amezi 8 n'itegeko nimero 1 akarongo ubusa rimwe cyo kwigenekereza ya 23 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2017 uwavugira inama nkenguza amateka yabwiye abamenyesha makuru kuri no wa 4 ico ritegeka ayo mashirahamwe mu bijanye n'akazi
ngingo ya 18 y'iryo tegeko mu gace ka 5 gutanga akazi muri ayo mashirahamwe bitegerezwa gukogwa byisunze ingingo zanditswe mu bwirizwa shingiro ry'u Burundi mu vyerekeye guserukirwa k'ubwoko bwose bw'abarundi n'ibitsina kandi nkuko mubizi ingingo 148 y'ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi ivuga ko mu mirimo ya leta hategerezwa guserukirwa ubwoko bwose bwa Barundi n'ibitsina abashingantahe n'abakenyezi kandi ko abahutu atana hamwe borenga ibice 60% abatusi nabo atana hamwe borenga ibice 40%.
Kubona rero inama nkenguza amateka y'u Burundi igiye kugenzura kubiri mu itegeko rigenga yo mashirahamwe ibiriko birakurikizwa ibirakurirwa nibwirizwa nshingiro Anise Niyongabo numuvugizi wa Sena y'u Burundi
kugira rero inama nkenguza amateka ikora ico gikogwa itegekwa nibwirizwa shingiro igiye kurungika umugwi w'abakenguza amateka bagende kugendera ayo mashirahamwe kugira ngo barabe yuko ibyerekeye guserukirwa k'ubwoko bw'abarundi no guserukirwa kw'ibitsina bikwirikizwa nk'uko vyanditswe mu ibwirizwa shingiro nk'uko vyanditswe kandi muri iryo tegeko nagira nibutse ko muri iki kiringo catanguye mwaka wa 2015 kizorangira mwaka wa 2020 inama nkenguza amateka iramaze gukora igikorwa nk'ico mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi mu gisirikare no mu gipolisi kandi no mu mirimo ya leta ico gikorwa kiramaze gukora kandi kirabandanya kuko kiri mu mirimo ya minsi yose inama nkenguza amateka
y'u Burundi ishikiriza ko iryo tegeko rigenga amashira hamwe atari ya leta ritomora ko ritegerezwa kwisunga ayandi mategeko agenga u Burundi icegera cy'ambere cy'umukuru w'inama nshinga amateka ahakana ko iryo tegeko ritaje mu ntumbero yo guhangana n'ibihugu bimwe bimwe byo mu muryango wa Buraya biturukamwo menshi muri ayo mashira hamwe
nagomba ambere bwo mvuge ko imigenderanire hagati ya leta y'u Burundi ni shirahamwe ry'umwe bwa bihugu vya Buraya imigenderanire ari myiza imigenderanire si mibi hagati ya Union Europeenne na leta y'u Burundi imigenderanire ni myiza ego hariho utubazo hagati y'igihugu cy'u Bubiligi na leta y'u Burundi kubera imvo zizwi kuva muri kahise kubera ico gihugu cy'u Bubiligi arico cahora gikolonije igihugu cacu hakaba mu ngorane ziri mu gihugu cacu igihugu cy'ubirigi gifisemwo uruhara ariko ntawovuga ko imigenderanire hagati y'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya n'u Burundi ari mibi ni myiza hanyuma byanditswe mu ibwirizwa shingiro kandi byanditswe mu ibwirizwa rigenga ayo mashirahamwe nta kuntu bitokwirikizwa kuko n'umurundi yogenda mu gihugu cyari cyo cyose cyo kwisi cyangwa mu gihugu cha muri ibyo bihugu byo mu bigize ubumwe bw'abanyaburaya ategezwa gukurikiza amategeko asangaho muri ibyo bihugu
ikindi iryo tegeko risaba ayo mashirahamwe no kutinjiza amafaranga y'agaciro mu gihugu ategerezwa gucisha ayo mafaranga mu ibanki nkuru y'igihugu bakayatora abanje kuvunjwa mu mafaranga y'amarundi ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera bamwe mu barongoye ayo mashirahamwe kugira bagire ico bavuze kuri ico cifuzo ca Sena abitavye telefone bashimye kutagira ico bavuze kumvo batatomoye mwamenya ko inama nkenguza amateka bucigendera ayo mashirahamwe ivuga ko yari yahaye ikiringa ayo mashirahamwe kugira yubahirize ingingo ijanye no gutanga akazi yisunze ubwoko n'ibitsina ico naco cari cy'amezi 6 ayo nayo akaba yarangiye Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi kuri Facebook VOA Radio yacu mukurikiranaho amakuru turimo tubagezaho Agatorwa sa umunyapolitiki w'umurundi usanzwe ayobora urunani rw'abigenga Amizero y'Abarundi mumbabarire yashinze umugambwe mushyashya FNL Amizero y'Abarundi mu kiganiro na mugenzi wacu Edi Rwema Agatorwa sa aravuga bimwe mu byo yifuza guhindura ishyaka rye niriramuka ryemewe n'amategeko rigakora ku mugaragaro
Bishasha birahari kubera yuko politike iguma ihinduka uko bukeye uko bwije uyu munsi urabye uko ibihe bimeze biragaragara yuko abarundi bakeneye politike itomoye yotuma va mu bukene. Dufise abantu barenga 90% bakora misi yose ikorwa cyo kurima n'ukorora. Bwo abo bantu ugiye kurabugasanga politike ijanye n'iby'uburimyi n'ubworozi kwarorero nitomoye cyane rwose ku buryo bavuga ati byoha umwizero abakora uwo murimo. Ni byiza rero yuko habaho kunagura igisata cy'uburimyi n'ubworozi kugira ngo uwo muntu atunzwe n'isuka ntabe yibona kumenga n'umuntu ari inyuma y'abandi, ariko nawe amenye yuko ashobora gutera imbere akoresheje uwo mwuga arangura misi yose. N'ikindi hariho ingorane ihari nini yangaho iwacu. Abantu baje ku ishure mu mutwe bafisemo yuko bazoza gusaba akazi muri leta, mu gihe leta nayo atabuzi iriko irazana bushasha. Twebwe tuvuga tuti birakenewe yuko habaho politiki itomoye yo gushyigikira abantu bashobora gushinga imigambi, gutyo igisata cy'abakora ibyabo ku giti cyabo gitera imbere, noneho gishobore dushobore kuruha ukuntu ubuzi bugwirwa mu gihugu. Kuko nihagira abantu 1,000,000 bingahe bashinga amashyirahamwe y'iwabo bazoha akazi kugwaruka rutari ruke.
Bwana Rwasa, hari abashobora kwibaza ibyo wifuza gukora kuki mutabikora? Ubusanzwe uri umuntu ukomeye mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi, uri vice president w'iyo nteko, kuki ibyo byifuzo ufite mutabishyira mu bikorwa?
Uyu munsi nabyo dushobora gushyira mu bikorwa kuko umugambwe utegeka ni CNDD-FDD ni ufite ibyo ushaka kurangura. Ubundi murundi ashaka kurangura ibyo arangura nta kibanza afite, kuko unarabye n'ukuntu n'ubuzi butangwa urabona yuko bisa n'uko abandi bakumigwa.
Bwana Rwasa, mwebwe muhagaze he kubijyanye n'ibiganiro bihuza abarundi? Hari benshi bavuga ngo mbere yuko amatora y'umwaka 2020 aba habanza hakabaho ubwumvikane. Tuzi ko mu byumweru bibiri bishize intumwa za Bwana Mukapa zari mu gihugu cy'u Burundi mwarabonanye, intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yari mu Burundi nawe mwarabonanye. Benshi bakomeje kuvuga ngo ibiganiro birimo gutegurwa n'umuhuza Mukapa ngo bikwiye kuba ibya nyuma, hanyuma mugatangira ibikorwa byo gutegura amatora. Muhagaze he mwebwe?
Nibyo uko muyivuze niko niko byagenze. Izo ntumwa zose twabonanye niwashaka turi no mu mugwi, ariko icyo twababwiye ni uko by'ukuri abarundi turemera kuganira kandi turifuza yuko ibibazo byose tubirangiriza mu biganiro. Hanyuma nk'uko bavuga bati ibyo biganiro byo bya nyuma, natwe tuvuga tuti niba bitegure neza by'ukuri bibi bya nyuma tutahuke dupfunditse ijambo tuza noneho tukarishyira mu ngiro.
Ubwo kamarampaka ku itegeko nshinga yarangiraga, twumvishije umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza atangaza ko ataziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2020. Kuri mwebwe nk'umunyapolitike, nk'umuntu wagerageje guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu, ibingibi hari icyo byahinduye ku bijyanye n'ikibuga cya politike mu Burundi?
Ko yabitangaje icyo ni kimwe ko byohinduye ikintu ku rwego rwa politike sindabyibaza cyane, kubera yuko ihiganwa ntiryari hagati y'umuntu ariko ryari hagati y'umugambwe n'indi migambwe. Ubwo rero ihiganwa kugira ngo rigende neza ni uko ababa bahiganwa baba babikora bubahana, bubahirizanya, bashaka yuko ineza ari iri imbere atari witwaza ikibanza afise kugira ngo aburabuze abandi. Uzoba bashyizeho nk'umukandida wese ni uko twoja mu ntumbero yo guhiganwa abantu bagahiganisha ibyiyumviro. Tubikoze abantu bose bakaronka uburenganzira bwabo, ntihagire umuntu n'umwe atega ubwoba, ntihagire umuntu n'umwe aburabuzwa. Nibaza yuko byogenda neza, nicyo abarundi twifuza.
Arakoze mugenzi wacu Edigwema kuri icyo kiganiro agiranye na Agaton Gwasa. Leta y'u Burundi igiye guhagurukira ibibazo biri mu gisata cy'ubuvuzi, ikibazo cy'ubucuruzi bw'imiti ya magendu n'ubusuma bw'imiti mu mavuriro ya leta kiri mu byavuzwe. Hari mu nama ubushikiranganji bw'intwari ibereye bwatunganije kuva kuri uyu wa gatatu ku nzego zitandukanye zo mu karere k'uburaruko. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Ubushikiranganji bwo mu biro by'umukuru w'igihugu bujejwe intwaro ibereye uratewe impungenge n'imyidogo y'abagwayi ibashikira ivuye irya nino mu gihugu. Iyo myidogo ubwo bushikiranganji buronka yagaze ahanini ku bagwayi bafatwa nabi iyo bagiye kwivuza. Jean Bosco Ntayimpera, umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro ibereye, avuga ko hari aho amazi amaze kurenga inkombe, abagwayi bagakubitwa mu bitaro bimwe atadumye ku rutoke byo mu karere k'uburaruko.
Tumaze kuronka imyidogo myinshi cyane y'abanyagihugu bavuga ko bigeze aho umuvyi agiye kwibaruka. Bamwe mu bajeje ibyo bitaro cyane abaganga bafasha bagiye bita abaforoma bashobora gukubita abavyeyi bari mu cyumba cyo kwibarukiramo. Nimaze kuvuga kenshi cyane kandi saba yuko abari mu ivyo bitaro bo kwikubita gashi cyo bintu bigahagarara ko abakora mu ivyo bitaro bishika mbere umuntu agiye kwibaruka cyangwa kubitura bakamujya agagoroshwa naho ngo hoba hari hamaze guhasiga ubuzima abana bagapfa umubyeyi ntamwica muhekuye biturutse kukwakirwa nabi biturutse kubera igito bw'umuganga.
Muri icyo gisata cy'amagara y'abantu ubunyonyezi no gucuruza imiti ya magendu ni kindi kiraje ishinga ubushikiranganji bw'intwari ibereye.
Haravugwa ubuzima haba mu bubiko bw'imiti y'amaguriro cyangwa y'amadisitirikiti atandukanye, haravugwa kudandaza imiti ya magendu, haravugwa kudandaza imiti yataye igihe aho bafata umuti garanti yawo yaheze mu 2017 bagahindura bagashyira ku 2020 umunyagihugu akajya kuwihereza yibaza ngo ni umuti ukimeze neza ariko mucyamwumva ibikurikira.
Abakozi bavuzwa n'ishyirahamwe rya leta ryishingira abakozi mu buvuzi ariryo Mutuelle de la Fonction Publique baridoga ko ritabatunganiriza mu kubaronsa imiti bakenera.
Ariko iyo umuntu agiye kurondera imiti spesiyalite usanga bace bamubwira ngo ntihari, mugabo uciye ugirisha ordonanse itari kuri boza Mutuelle uwo muti ugaca ugenda ukawutora asamfosa. Icyo kintu umuntu akitubariza ngo twebwe hageze n'ahantu tujya dusaba yuko twova muri Mutuelle n'aho batabitwemereye, mugabo twabisaze tubabaye kuko nta muntu ari kuza muri aronke imiti spesiyalite muri Mutuelle, mugabo uciye ugenda kugura asamfosa tukatora.
Kudatunganiriza abitura amavuriro byobazwa ubwa mbere ababakira. Uyu mukozi wo mu gisata cy'amagara y'abantu aravyemera, kubwiwe ikibituma kirashobora no guturuka hejuru yabo.
Turaciye hafi imyaka irenga hafi irenga ibiri hariho ibitire de medikama muri Kamebu yari yakivuze ejo utwara depemere kuko muri Kamebu turashobora kugira komande y'imiti muri Kamebu ugasanga siro la kantite komande uronse myinshi ukaronka 30% rose 30% dura kantite komande ucudira risque kuja mu maprive imiti gacizimba bigaca bitera ikibazo.
Uyuwe avuga ko ashobora no kubamwo ubusamazi
mu gihe ubushikiranganji bwaba butaza burakurikirana umunsi ku munsi ajya amafarumasi mu gihe baba bafise imiti ishobora no kugira nabaye amagara y'abenegihugu kuko usanga imiti idakwije ibisabwa n'amategeko cyangwa bari kubadandaza imiti yataye igihe. Iyo babitumwa nuko ubushikiranganji butabikurikiranira hafi
kugira ibyo bihagarare ho bakwiye gukogwa iki. Jean Bosco Ntayimpera, umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro ibereye, arafise ico abivuga ko
kuri ibi duheje gukora tuzeza tubishikirize n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kuko aribwo buvugwa kugira ngo umushikiranganji w'amagara y'abantu afatikanije n'inzego ziwe zasanzwe bakorana n'izindi nzego z'igihugu zifise icyo zokora barabe ibi byashikirijwe nk'utunenge turi mu icyo gisata gutyo baheze bafata ingingo zibereye.
Ubwo bushikiranganji bw'intwaro ibereye bumenyesha ko buzoheza bukishuza ubushikiranganji bwa Kebuwe ko utunenge twakosowe. Imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika tubibutse twihuta ku murambo wa Kofi Annan washinguranywe uyu munsi Accra. Ibyubahiro by'umukuru w'igihugu birimo ibya gisirikari hari n'abakuru b'ibihugu byinshi. Maze rero naha makuru arangiriye, turabashimye cyane kuri mikro.
Mwari kumwe na Oriane Tangishaka, ndabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza.
Na Thomas Kamirindi, maze rero mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika no kuri Facebook VOA radio yacu, kuri internet radio yacu voa.com. Murakarama, mugira umugoroba mwiza.